Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika itanga ibiganiro byayo by'igitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni saa 11 n'igice I Kigali ni Bujumbura. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Abaduteza amatwi mwaramutse neza. Turatangirira ibiganiro by'iki cyumweru ku makuru. Arakurikirwa n'ikiganiro ejo naho guhera saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo. Ikaze ku ijwi rya Amerika. Duhere rero ku makuru.
Urakoze Thomas mwaramutse shuti muduteza amatwi amakuru twabateguriye. Umugwi w'abagwanyi mu gihugu cya Niger Boko Haram cya Nigeria waragize ibitero mu gisagara cya Maiduguri kiri mu buraruko bushiruse ruko bw'igihugu cya Nigeria ejo kuwa gatandatu bica abantu 226 umunsi umwe inyuma y'uko perezida mushasha wa Nigeria Muhammadu Buhari arahiye mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Igitero cya bombe cy'umwihevyi ku musigiti cyahitanye abantu 18 amasaha make inyuma y'uko amagrenade aturikiye mu mazu yo muri ico gisagara. Abantu batari bake barakomeretse muri ivyo bitero. Perezida mushasha w'igihugu cya Nigeria Muhammadu Buhari yarahiye mu mabanga y'umukuru w'igihugu ku munsi wa gatanu aho yemeye kuzimanganya uwo mugwi Boko Haram. Igitero mu gisagara cya Maiduguri umugwa mukuru w'intara ya Borno cyabaye amasaha make inyuma y'uko abagira iterabwoba mu mugwi Boko Haram bagize igitero cya bombe mu kibanza cyariko kiberamwo ubugeni cy'ahitwa Tashan Alede ku birometero 270 umuntu avuye mu gisagara cya Maiduguri. Maiduguri nicyo gisagara kinini cyane mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu cya Nigeria. Icyo gisagara kibamwe abantu 2,000,000 muri bo 150,000 by'impunzi. Indege za kajugujugu z'igisirikare cya Siriya zarateye amabombe mu bice biri mu minwe mu Islamic State mu gisagara cya Aleppo ejo kuwa gatandatu mu vyatumye abantu 71 abandi batari bake bakomereka benshi muri bo abasivili. Ishirahamwe riharanira agateka ka muntu mu gihugu cya Siriya rifise icyicaro mu gihugu cy'Ubwongereza Syrian Observatory for Human Rights rikurikirana ubwicanyi mu gihugu cya Siriya ryamenyesheje ko abantu 59 bishwe bose muri bo abagabo mu gitero cy'indege z'ingwano ku isoko yarimo abantu benshi mu gisagara cya Al Bab mu gice cya Aleppo. Abantu 12 barishwe mu gice cy'igisagara cya Aleppo kiri mu minwe y'abagwanya ubutegetsi cya Shah. Intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu ni mu gihugu cya Siriya Staffan de Mistura yatangaje gutera amabombe ku kibanza cy'isoko kirimo abasivile vyotegerezwa kwiyamirizwa bikomeye n'amakungu. Yamenyesheje ko atawe bisabira ko ku gisirikare kigwanira mu kirere cya Siriya kigira ibitero ku butaka bwacu mu buryo utarobanura. Mu butumwa kuri Twitter umugwi Islamic State waremeje igitero cyo mu gisagara cya Al-Bab mu kuvuga ko ari ubwicanyi bukomeye cyane bwakozwe n'igisirikare cy'igihugu cya Siriya. Ishure kaminuza ya Wichita iragandariye Abdul Jale Al-Arbash umunyeshure w'imyaka 22 umwe muri babantu bane baherutse guhitanwa n'ikibombe cyatewe ku munsi wa gatanu ku musigiti wo mu seruko bw'ingoma ya Arabia Saudite. Umunyeshuri yiga kuri kaminuza ya Kansas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaguye mu gitero cagirizwa umugwi witwa Islamic State uwo nawe akaba ari nawo wemanga. Ikindi gitero cari cabaye mu ntango zo ku kwezi cahitanye abantu bashika kuri 21 bariko barasenga mu gisabisho co ku munsi wa gatanu abandi batari bake barakomereka. Naho bamwe mu burongozi mu nzego zo gucungira umutekano mu ngoma ya Arabia Saudite bemeza ko ico gitero bari bagifubije. Umwe mu babibonye we yabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press ko wadometse ico kibombe ariko ari rukwako n'abacungereye umutekano b'abasivile. Umunyeshuri nawe akaba yari muri bo. Abantu 28 nibo bamaze guharugwa nk'abahitanywe n'umwuzurira uvuye ku mvura isegenya imaze hafi indwi irwa muri Texas no mu mareta yegereye nka Oklahoma. Kuri uyu munsi wa gatandatu abantu bashika 28 akaba aribo bamaze kumenyekana mu bamaze kuhasiga ubuzima. Ubu intara nyinshi zigize leta ya Texas nk'igisagara cya Houston zikaba ziri mu bidengeri vy'amazi. Ibigo bijejwe ivyugucungera ibihe biguma bitangaza ko intara zegereye igisagara cya Dallas Fort Worth zishobora kugwamo imvura igihuhusa umwanya wari wo wose. ivyo vyatumye prezida wa Amerika Barack Obama atangaza ko ico ari kiza cateye muri leta ya Texas aca anategeka ko iyo leta yoronka ifashanyo itanzwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Igitangaje nuko iyo leta ya Texas yari imaze igihe atama ry'imvura rihakorokeye. Abakurikiranira hafi ibintu bakaba bavuga ko bizofata umwanya muremure kugira ngo amazi y'ibiyaga n'inzuzi zuzuye bisubire hasi. Leta
Mugenzi wacu urakoze ku makuru tugejejeho. Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rw'Abanyarwanda.
Ibihe byashize byasigiye icy'urubyiruko.
Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye.
Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza?
Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kiri imbere?
Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo kibagezweho buri cyumweru guhera isaha 11:35 za mu gitondo kugeza isaha 12 kuri Radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM.
Ikiganiro ejo. Ikiganiro ejo.
Ikiganiro.
Iri ni Ijwi rya Amerika, shuti bakunzi b'104.3 FM twongiye kubaramutsa. Uyu ni umwanya w'ikigano ejo mugezweho n'umuryango ejo nyamwande z'urubyiruko ejo Youth Echo. Uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo cy'umubare w'abana b'abakobwa ugenda ugabanuka uko bakomeza kwiga bagana mu bindi byiciro bitandukanye mu mashuri yisumbuye na za kaminuza. Ese iri gabanuka ryaba riterwa n'iki?
Tugiye no kurebera hamwe byinshi ku by'amateka avuga ku myigire y'abana b'abakobwa ku isi ndetse no mu Rwanda twifashishije amwe mu makuru nk'uko bitangazwa n'ibyegeranyo bitandukanye.
Bamwe mu banyarwanda batandukanye nabo bafite uko babona intandaro y'irigabanuka ry'umubare w'abana b'abakobwa muri ibyiciro by'amashuri kuri iki kibazo mu gihugu. Ibi byose tutibagiwe namwe mwatwandikiye ubutumwa bwanyu nibyo tugiye kurebera hamwe. Kuri mikro ndumuziranenge Nicole mfatanyije na mugenzi wanjye
Rindiro Maxime.
Iki kiganiro kikaba gihagarariwe na Roje Niyigena. Tukaba twongeye kubaha ikaze muri iki kiganiro.
Ndi bize ndi monda shaku mugati baby baby oh so kukwimakea au komba ndi bize ndi monda shaku mugati oyo
eyo ni Micho the best kora Afrobeat original. Kurikirana ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 buri cyumweru stay in touch.
Reka dutangire ikiganiro rero twumva umubare w'abana b'abakobwa uko wifashe n'ikibyegeranye na bimwe mu bushakashatsi bivuga kuri rigabanuka. Ni mu nkuru ya mugenzi wacu Mizero Crispin afatanyije na Roseline Omugwaneza.
Kuva kera mu Rwanda umukobwa bamwitaga Nyampinga. Umukobwa gatozwa cyane cyane imirimo yo mu rugo nko gukubura, guteka no gucunda amata. Ariko abahungu bo bakagira imirimo mike nko kwasa inkwi ubundi bakajya ku mashuri. Uko imyaka yagiye ihita n'amajyambere akaza, niko abakobwa nabo batangiye kujya bajya mu mashuri abanza ndetse baza gushyirirwaho za lise, akaba ari amashuri abakobwa bashyirirwagaho barangije amashuri abanza, nyuma bagezaho bashyiraho amashuri avanga abahungu n'abakobwa.
Muri raporo dukesha ihuriro ry'amashami ya kaminuza y'u Rwanda ivuga ko guhera muri Mutarama 2015 abanyeshuri biyandikishije bari 30,445. Ubwo biyandikishaga abagera ku 5,960 nibo bari mu ishami ry'ubumenyi n'ikoranabuhanga, 3,484 bari mu ishami ry'ubuvuzi n'ubumenyi bw'ubuzima, 7,381 bari mu burezi, 7,778 bari mu ishami ry'icungamutungo, 2,081 bari mu ishami ry'ubukorikori n'ubumenyi rusange, ndetse 3,761 bari mu ishami ry'ubuhinzi, ubworozi n'ubuvuzi bw'amatungo. Aha muri rusange ku kigereranyo cy'ijanisha usanga 67% by'abiyandikishije ari abahungu, mu gihe 33% ari ab'igitsina gore.
Inkuru dukesha urubuga nkoranyambaga rw'igihe akadomo.com bivuga ko umujyi wa Kigali ku bufatanye na Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'uburezi byahuriye hamwe mu minsi ishize bakiga kuzitiza ubuzima umwana w'umukobwa kuminuza, kuko ubu bakobwa muri za kaminuza n'amashuri makuru babarirwa kubangana na 37% y'abanyeshuri bose.
Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Fidele Ndayisaba agaragaza ko umwana w'umukobwa ahura n'inzitizi zirimo n'izishingiye ku muco zigatuma atangira amashuri abanza afite umwete, ariko ukazamuka akagenda cogora. Aragira ati ikigaragara nuko mu mashuri abanza mu myaka 3 ibanza usanga harimo abakobwa benshi nkuko nubundi abanyarwanda kaza ari benshi, ariko uko imyaka igenda yegera hejuru abarangiza amashuri abanza n'abajya mu mashuri yisumbuye mubaro racyari mutoya. Akomeza avuga ko umujyi wa Kigali uzakomeza gufatanya nabo bireba bose kugira ngo inzitizi zituma umwana w'umukobwa atega ngo aminuze zikurweho.
Umuyobozi w'umuryango Transformation Ministries wakoze ubushakashatsi ku myigire y'umwana w'umukobwa, Bishop Rucyahana, yavuze ko nubwo uburezi bw'umwana w'umukobwa bwateye imbere mu myaka 10 ishize agihura n'inzitizi zituma taminuza. Yagize ati turacyafite urugendo rurerure kuko tukirwana n'imyumvire n'umuco wo kumenya ko umwana w'umuhungu adafatwa nk'umwana w'umukobwa nubwo amategeko n'ingamba z'igihugu zishyira imbere amahirwe kuri bombi. Akomeza avuga ko ababyeyi n'abayobozi mu nzego zose bakwiye gushyira imbaraga mu burezi bw'umwana w'umukobwa by'umwihariko muri za kaminuza. Ashingiye ku bushakashatsi butimbitse bwakozwe na Transformation Ministries, Bishop Rucyahana avuga ko abana b'abakobwa mu ngo bakoresha imirimo idahwanye niyo basaza babo bakora, ntibabona ibibafasha kwiga neza bitewe n'ubukene buri mu miryango yabo n'izindi mpamvu zitandukanye.
Arakoze Crispina Roseline, dukomeje ikiganiro. Abanyarwanda nabo bafite uko babona uko umubare w'abana b'abakobwa ugenda ugabanuka iyo ugiranyije abarangiza amashuri abanza n'abarangiza za kaminuza. Bamwe mu barimu bigisha amashuri makuru ndetse na za kaminuza kandi baratubwira zimwe mu mpamvu zibitera. Ni kuri mikro ya mugenzi wacu Tabara Pacifique na Epaphrodite Ndungutse.
Imibare yashyizwe ahagaragara na Kaminuza y'u Rwanda muri Mutarama 2015 igaragaza ko mu banyeshuri bose bayigamo 33% aribo bakobwa, naho ubushakashatsi bw'umuryango Transformation Ministries bugaragaza ko umubare w'abakobwa abarizwa mu mashuri makuru na kaminuza mu Rwanda ari 37% by'abanyeshuri bose.
Aha ni muri kimwe mu byumba by'ishuri bya Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Abanyeshuri bamaze kwicara bagiye gutangira ikizamini. Urebesheje ijisho uhita ubona ko umubare w'abakobwa ari muto kuw'abahungu. Bamwe mu banyeshuri twahuriye bavuga ko inda z'indaro, imyumvire y'abakobwa gushaka abagabo, kureka ishuri n'ibibazo byo mu miryango ariyo mbogamizi ikomeye ku kwiga kaminuza n'amashuri makuru mu Rwanda ku bana b'abakobwa.
Abakobwa akenshi bakunda kugeramo hagati bagatwara inda bigatuma badakomeza kwiga. Yacishijemo hagati muri secondaire hanini ho batwarira amada yavamo ngo ngubwo umubare w'abakobwa urimo uragenda uragabanuka kandi abahungu niyateye inda arakomeza kwigira nta kibazo. Iyindi mpamvu hari igihe umukobwa aba yaradindiye muri secondaire akama akarangiza secondaire kuri we yumva kuze kanwa akahita yigira kwishakira umugabo ibyo kwiga akabyihorera. Nanone nuko n'ababyeyi nabo hari igihe babigiramo uruhare yarangiza akabona umwana w'umukobwa n'umuhungu akabona uw'umukobwa atanganya agaciro n'umuhungu akabona amahirwe cyane umuhungu akazamuka umukobwa ntazamuka.
Mu masegondere abamo gufavoriza abakobwa cyane bagafite no ku manota make ya par raporo y'abahungu, ariko nabo bageze muri kaminuza usanga ko amanota abari amwe bisaba kwa watsinze ko n'abakobwa nabo bagira mbega ibishuko byinshi bahura nabyo bakabashuka n'abagabo cyangwa se bakajya bashora mu ngeso mbi noneho bagatwara nk'inda bigatuma biga badindira bityo ntibazamuke ngo bagire muri kaminuza. N'igihe barangiza akumva ko akuze kavuga ati nabwo nakomeza muri kaminuza gahita ajya kwishakira nk'umugabo.
Mugabe n'umwarimu muri iyi kaminuza wabona inota fatizo ryo kujya muri kaminuza aricyo kibazo cy'ingenzi.
Shaka biterwa wenda nuko hari giye wenda amanota bafatira kuza muri kaminuza bo batayageza kora ko iyo bakoze ibizame bose bakora ibizame baje muri kaminuza akaba tuzafatira ku manota yangaya naya gwa baje baza bose badatoranyije abahungu cyangwa abakobwa bakwisanga muri kaminuza akisanga umubare munini w'abahungu bari mu cyaro w'abakobwa. Wenda ushaka kuba bishoboka ko abakobwa ayo manota bafatira yuzuza. Indi mpamvu wenda nuko kobwa kirangiza za mashuri yisumbuye hari giye baba bafite ibitekerezo bikuze niko navuga kurusha iby'abahungu bagenzi babo wenda bagahita bajya gushaka. Kandi akenshi bashatse bakiri mu myaka mito hari giye bituma atakomeza kwiga.
Naho nkunda ifura Rosette uhagarariye umuryango w'abakobwa b'abayobozi muri za kaminuza Girls Leaders Forum ntajya kureba ibyo abanyeshuri bavuga, ariko akongeraho ko guhenda kw'amashuri yigenga nabyo ari imbogamizi ikomeye
mu by'ukuri. Amakaminuza arahenze mu Rwanda murabizi mwese ku buryo nkiya benshi batsinzwe kugira ngo akomeze kaminuza yishyurira amafamilya kenshi abafite ubushobozi bukeya nayo nimwe mu mpamvu ubona muri kaminuza hari umubare mukeya kubera ko uzasanga ko niba abana batsinzwe kuvuga ngo uje kwishyura kaminuza ibihumbi 400 to 500 aya mama kaminuza ya private tugenda tubona bibigoye meme nabo muri leta baragorwa kuko ari amafaranga ya bourse murabizi ko nayo ntabwo bari menshi cyane ariko niburi yafite aho uriga neza ibyo nabyo ugasanga ni kimwe mu bintu bitera abakobwa akavuga ati reka nishakire umugabo reka nishakire business nakora kwiga nzaba niga
gusa ministeri y'uburezi yo ibibona mu ndorerwamo yo gushaka abagabo uyu ni Mukayiranga Solange ushinzwe igenamigambi ry'uburezi
abantu benshi kuba bivugaho iyo umwana w'umukobwa arangije amashuri yisumbuye abayumva yabaye mukuru ko ageze igihe cyo gushaka akenshi rero usanga imyumvire iganisha aho ngaho ku mwana w'umukobwa yabaye mukuru kwitabira za kaminuza ntibizemo cyane
nubwo yemeze gutya ariko u Rwanda rugaragara nk'urwashyize ingufu zikomeye mu burezi bw'abana n'abakobwa hashyirwaho gahunda zitandukanye zo kubateza imbere
Mayi bitekerezo by'abari muri kaminuza ndetse n'ibindi bitekerezo twagiye twumva byabanje kuri ligabanuka ry'umubare w'abanyeshuri b'abakobwa uko bagenda bigira hejuru kandi riraje ishinga abarezi. Mu nkuru ya Caroline Uwizeye na David Hitimana baratugezeye ikiganiro bagiranye na Solange Mukayiranga ushinzwe gutegura gahunda y'uburezi muri Minedic.
Nitwa Mukayiranga Solange nkabandi umuyobozi mukuru w'igenamigambi ry'uburezi. Uyu munsi muri za kaminuza umubare w'abahungu turi kuri 55%, naho abakobwa ni kuri 45%. Naho muri secondaire abahungu dufite 46.2%, naho abakobwa twaba dufite 53.8%.
Nubwo iyo mibare muyifite ariko birumvikana ko nyina abakobwa bari hasi abahungu bakaba bari hejuru. Ni iki kijya bibangamira mu ireme ry'uburezi?
Aho tubibonye koko imibare ari mitoya ni muri za kaminuza amashuri makuru na kaminuza. Icyo bibangamira ku ireme ry'uburezi muri bumva y'amahame y'uburinganire ntabwo bayagezweho. Uburinganire umuhungu n'umukobwa bagomba kwiga kandi bakanarangiza. Yagarukiye kuri secondaire gusa nta kumeza na kaminuza, hari icyo igihugu kiba kiri guhomba. Uretse ihame ry'uburinganire riba ribangamiwe, hari n'iterambere ry'igihugu riba riri kuburamo uruhare rw'umwana w'umukobwa.
Mufata izihe ngamba kugira ngo nabo babe babasha kuzamuka?
Mbere na mbere nabwira ko hari politiki y'uburezi bw'umwana w'umukobwa yashyizweho muri 2008, uyu munsi ikaba irimo kuvugururwa. Ariko bimwe mu bintu by'ingenzi yashimangiraga twavuga nk'ibintu bitatu: hari access kuko buri wese yagira uruhare ku kwiga, yaba umuhungu yaba umukobwa, kandi iyo access akaba ari kuri levels zose guhera muri primary, secondary n'amashuri makuru. Hari kwiga kandi akagumamo ari ibyo twita retention, hari noneho no kwiga kandi agakomeza akarangiza kandi akaba yanakomeza. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu bitatu iyo tubigezeho, izo ni imwe mu ngamba zikubiye muri iriya politike dufite, kandi nanone igenda ivugururwa bijyanye n'igihe ndetse n'ibyo dukeneye kongeramo. Dufite igenamigambi ry'uburezi aho dushimangira n'ubundi bwa buringanire aho bigaragarira ko twita ku mwana w'umukobwa. Hari bije igenewe igikorwa cyo kwita ku burezi bw'umwana w'umukobwa. Dufite umukozi muri Minisiteri y'Uburezi ushinzwe uburezi bw'umwana w'umukobwa ugakurikirana ese hariya hasi bimeze bite mu mashuri, tukamenya uyu munsi ko duhagaze, ese inzego z'ibanze dukorana uburezi bw'umwana w'umukobwa barabukurikirana gute. Kandi Minisiteri y'Uburezi none ikorana n'izindi minisiteri zibishinzwe, hari nka MIGEPROF turakorana, hari Gender Monitoring Office nabo bakurikirana ibijyanye no kureba uko ihame ry'uburinganire rishyirwa mu bikorwa. Ibyo byose rero mu bufatanye n'izindi nzego tubasha kugira icyo dukorera abana b'abakobwa.
Maxine ndabona na Dino w'amahoro rero na Shyaka Maurice bahageze, reka tubahe umwanya batubwire ibiri muri aka gaseke batuzaniye muri aka kanya.
Birakwiye Nadine karimo muri studio.
Uje bakunzi b'ikiganiro ejo, uyu ni wa mwanya mumaze kumenyera ko tubasomera ubutumwa bw'abatwandikiye. Ubutumwa tugiye kubagezaho bwinganjemo ubwavuye mu kiganiro ejo cyatambutse mu cyumweru gishize, aho cyagarukaga ku mutekano mu karere k'ibiyaga bigari, uburyo uhungabanya urubyiruko rwo mu Rwanda. Amori watangira udusomera bumwe mu butumwa bw'abatwandikiye.
Urakoze Nadine. Ubutumwa duhereho ni ubwa Ndayisenga Wirarise uri mu karere ka Huye, yavuze ko umutekano muke wo mu karere k'ibiyaga bigari ubangamira inzego zitandukanye z'ubuzima bw'abaturage. Yasoje yibutsa urubyiruko ko rwafata iya mbere rukarwanya ikibaho kiva kikagera, bubaka ejo hazaza h'ibihugu byacu. Urakoze cyane Wirarise kuri ibyo bitekerezo byawe. David Mizero yagize ati: mukomeze urugamba rwo gufasha urubyiruko kwiyubakira ejo hazaza hazira ikizinga. David urakoze kandi twizeye ko namwe abakunzi bacu muzadufasha kugera ku ntsinzi yarwo. Naho Willy yavuze ko ubu amasomo ye n'abandi bigaga i Burundi yahagaze bitewe n'umutekano muke uharangwa muri iyi minsi. Uwitwa Papa Messi yagize ubutumwa nk'urubyiruko, aho yavuze ko kugira ngo ube umugabo uhamye ubikura mu busore bwawe, naho ngo igihe bugupfiriye ubusa ejo hawe naho haba habi. Papa Messi turagushimiye kuri izo namugiriye urubyiruko. Naho Dukundane Samuel, umunyeshuri muri College Better mu Ruhango, yavuze ko ikiganiro ejo ari cyiza ku rubyiruko kuko bakuramo inama zitandukanye zabafasha. Ubutumwa bw'uyu munsi reka tugusoreze ku Buganda yizigiye Ezekiel uri mu karere ka Ruhango, yavuze ko ari umukunzi w'ikiganiro ejo cyane, ariko anongeraho ko urubyiruko rukwiye kumva ko rufite ijambo n'ubushobozi bubaremere ejo hazaza heza.
Ubutumwa bwari bwinshi ariko ubwo tutasomye tuzaboheraho ubutaha, kandi twongeye no gushimira abakomeje kuduha ibitekerezo ndetse n'abaduhamagaye harimo Nzeyimana Jean Bosco, Nzwinimana Gerardine ndetse na Valentina uherereye Kanombe. Gusa twanashimira namwe mwese muri hirya no hino muba mutwereka ku kiganiro ejo mwagikunze, yaba ari abaherereye Burundi, Bugande ndetse no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tunongeye no gushimira mwe mwese mudahwema kuduhamagara cyangwa muba mwatwandikiye muduha ibitekerezo n'inyunganizi mu biganiro biba byatambutse.
Turabashimye cyane rwose.
Mbere rero yo gusoza, reka mbibutse uburyo mwaduhamo ibitekerezo byanyu, aho mwatwohereza ubutumwa bugufi kuri telefone igendanwa ariyo 07 788 55 41 cyangwa se 07 22 55 41 45. Naho email ni ejoyouth@echo mu magambo afatanye @gmail.com. Ndetse n'abakoresha Facebook mwaduha ibitekerezo ugiye ahashakirwa ukandikamo ijambo Ejo Youth Echo ubundi ukadusangiza ibitekerezo byawe. Naho uramutse ushaka gukurikira ibiganiro bya Ejo byatambutse hari uko wabigenza.
Uramutse ushaka gukurikira ibiganiro bya Ejo byatambutse wajya ku rubuga rwacu ari rwo www.ejoyouthecho.com.
Nadine na Shaka barakoze cyane kuri ubu butumwa bw'abatwandikiye. Tubibutse ko ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 07 788 55 41 cyangwa se 07 222 55 41 45. Ndasubiramo nimero 07 788 55 41 cyangwa se 07 222 55 41 45. Cyangwa se ukoreza ubutumwa bwawe kuri Facebook, wakwandika ku rukuta Ejo Youth Echo ukoreza ubutumwa bwawe. Ukaba kandi watwandikira kuri email yacu ejoyouthecho@gmail.com.
Tuti mwarimu dukurikiye rero, tukaba twabibutsa ko twaganire ku kibazo cy'umubare w'abana b'abakobwa ugenda ugabanuka uko bakomeza kwiga bagana mu bindi byiciro bitandukanye mu mashuri yisumbuye na za kaminuza.
Twanaboneye hamwe kandi uko amateka agenda avuga ku myigire y'abana b'abakobwa yaba ku isi ndetse no mu Rwanda, twifashishije amwe mu makuru nk'uko bitangazwa n'ibyegeranyo bitandukanye.
Twanumvise na bamwe mu banyarwanda batandukanye bafite uko babona intandaro y'irigabanuka ry'umubare w'abana b'abakobwa muri ibi byiciro by'amashuri kuri iki kibazo mu gihugu. Nshuti bakunze ikiganiro ejo nyina mu bandeza urubyiruko, rero iki kiganiro cy'uyu munsi tugicumbikiye aha kuri mikoro mu kawa mwari kumwe nange Rindiro Maxime hamwe na mugenzi wanjye
Muziranenge Nicole.
Tukaba tubifurije amahoro n'amahirwe muhaye mu buronka wo muri hose mu runogerwa na gahunda Radio Ijwi rya Amerika ikomeje kubagezaho. Ciao ciao.
Cyane ko ari twe dufite ya mbere ukubaka ejo atubereye ejo 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 ejo.
Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mukanya gato saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo ntikibacike.
Dusangire ijambo, dusangire ijambo. Radio ijwi y'Amerika mu kiganiro cy'umunsi kidasanzwe dusangira ijambo. Twaganiriye na Musenyeri Gervais Banshimibusa, akaba ariwe mukuru w'inama nkuru y'abasenyeri mu Burundi, akaba yagize icyo avuga kuri izo bibazo byose mu tega matwi cyo kiganiro.
Ingingo twashikirije muri iyo nama ya 26 mu kwezi kwa gatanu, ubwa mbere nuko dushimira amakungu duhereye kuri umubyeyi wacu papa yadusabiye n'amakungu yose ya Mariko aratwitwararika kaduha impanuro. Hanyuma ica kabiri nuko twerekana yuko na Ekleziya Katolika ya Amerika iragerageza gutanga izo mpanuro, kandi impanuro nkuru akaba ariyo yuko dusaba yuko abo bose begwa n'ikibazo boze baramenya kwicara hamwe, ntihagire ikibazo na kimwe batinya kwicarira, kandi ntihagire n'umwe yikura muri ibyo biganiro. Ica gatatu twibutsa yuko intwaro rusange twahisemwo yuko fasha kugira ngo tugumye ingendo y'amahoro no gusubiza hamwe ko ari intwaro rusange ishimikiye ku migambwe myinshi, kandi yuko muri iyo ntwaro rusange inzira y'uguhindura inzego ari inzira y'amatora, ko rero twebwe dushigikiye iby'amatora, ko dusavye n'abakristo yuko hageze gutora boheza bakazogenda gutora neza bakatinya igitsure eka bagatora nyene nk'abana b'Imana. Hanyuma rero tukabonaraho twishyura ku kibazo twari twaregetse cuko abasaseredoti tubonye ingene aho ibintu bigeze n'ingene bariko barakora ubutumwa bwabo, ibyo bariko barakora bihakwa guca kubiri n'ubutumwa bwabo bw'uko ari abantu babwirijwe guhuza abantu, ibivuye mu byo ariko barakora bikaba ibintu binywanisha bidaheza ngo bihave biza biracanishamo abantu. Turahava rero tukahoza nabo bose ariko baraburira muri imyerekano iri mu induru nabo bariko baraburira mu buhungiro, tugaheza kandi dusaba yuko abarundi ahubwo boreka kuza baraterana ubwoba boheza bakaza barengengana kugira ngo tubandanye dutera imbere muri iyo nzira y'amahoro no gusubiza hamwe. Tugasaba rero abakristo yuko boshishikara bokabanda ko mu senga Imana basabira Uburundi amahoro mazima.
Muri iyo tangazo bwa tekamu kavuga ko abantu bose bakoresha igikenye cyanke ubugizi bwa nabi cyanke ika inguvu bashora kuba bo babona ko bariko ratsinda, ariko insizi nyayo mwavuze ko iva mu biganiro ika no kwitonda no kurekuriranira ako kamo mwateye muri iki gihe hari imyerekano ikomeye cyane gose, kandi n'abapolisi batana mu mitwe n'abagira imyerekano muri bazaka ko kamo bahava bagashira ku mutima.
Bebwe dukora ubutumwa nk'uko Imana ibidusabye yuko twobukora, mu bisigaye tukaguma twizera ubukomezi bw'Imana. Hari ibyo twebwe tudashika ko buno nyene muga tukamenya yuko ubukomezi bw'Imana buhapfa bukabishigikira ngumbure ikitabaye uyu munsi kikazoshobora kuba ejo, kuko Imana ibandanya ikora muri mutima wayo uko niko kwemera kwacu. Mugabo kandi cyo kiri no kumenyesha nuko twebwe twipfuza cyane cyane ko bomenya kuza baricarira ibibazo by'ukuri aho kwicarira inkurikizi z'ibibazo. Kuri twebwe nk'iyo vya manifestation iyo myiyerekano ngumbura ishobora kuba ari inkurikizi y'ikibazo, bo kwicarira rero kibazo cy'ukuri kugira ngo inkurikizi nazo ziheze rero zijana.
Naho mwatekamo Musenyeri Gervais Banshimibusa agasaba ko amatora yo bandanya ikamugatumira abanyamigambwe bose n'aba Kristo bose bakitabaye amatora, ariko muravuga ko igikorwa mwari mujejwe kijanye n'itoganyo ry'amatora mwakivuyemo ivyo bintu ntibitandukanye.
Oya ntibitandukanye namba, kuko twebwe igikorwa cy'amatora ni igikorwa kinini cyane. hariho nk'inyigisho twagiye turatanga kandi n'ubu tubandanya dutanga zerekana akamaro k'amatora. Ni ibyo twita education civique, kurera abenegihugu kugira ngo mu nzira ya demokarasi bamenye ko amatora ari ikintu cyiza cyane kandi boza baracyitaba, kuko utacyitabye atorerwa n'ubundi, atorewe n'ubundi ngumbura mutorera abarongozi atokwipfuza. Icyo ni education civique. Hari ikindi gikorwa cyerekeye observation, ni ukuvuga baza gucunga amatora bakaraba ingene biri ko biragenda, ko ataba ariko baragomba kubiba abandi no kurenganya abandi. Ni igikorwa gikorwa n'abalayike, uko tubyita abakristo b'abalayike, barashobora kuzokibandanya ntibakiroha uburyo. Rero icyo twebwe twavuyemo gusa ni icyo gikorwa cya gatatu cy'abasaseredoti, ari igikorwa kidasanzwe mu butumwa bwabo. Twarinze kubahera uruhusha, kandi kugira ngo tubahe urwo ruhusha twabanje kugiranira convention, amasezerano n'abo bo muri seni, no kuvuga komisiyo elektorale nasiyonale indepandante, tukabanza kugiranira amasezerano kugira ngo tubamenyeshe igihe abasaseredoti, no kuvuga le condition abasaseredoti bashobora kubandanya icyo gikorwa, na le condition ziramutse zishyitse bataba bagishoboye kubandanya icyo gikorwa. Rero ntibinyuranye, kuko twe twemera yuko amatora ariyo nzira nziza iriho yo kugira ngo inzego zo muri demokarasi zisubirigwe neza.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Nkuko twabibabwiye, amakuru uyu munsi ahanini azoba yerekeye Burundi, hanyuma tukaba rero muri iki gihe dufise abatumire bagiye gusesengura cyane rwose ka kwihweza iryo jambo itangazo ryashikirijwe n'abasaserdoti bo mu Burundi. Turi kumwe na Aimé Pascal Nduwimana. Mwiriwe neza Pascal?
Yego, natwe turabahaye namwiriwe.
Turi kumukandiye n'ubundi mushiga ntahe atavuganwe n'ubutegetsi. Odifax ndabitoreye, mwiriwe neza Odifax?
Mwiriwe cyane rwose.
Mwiriwe neza. Hariho abandi bashinga ntahe twateye akamu, nibaza ko mu kanya nabo nyine bashobora kuboneka. Hariho Agaton Rwasa, mushiga ntahe Agaton Rwasa, eka mushiga ntahe Pascal Nyabenda nawe nyine twa Murundi, ariko ntiturababona gushika ubu. Barashobora kwifatanya natwe muri iki kiganiro, ariko imbere yo gutangura ndashaka kubwa mbere na mbere umushya ntahe Odifax agire icyo atubwiye. Abasenyeri barasohoye itangazo, muri iryo tangazo baravuga ko bavuye mu gikorwa cyabo cyo kugira uruhare mu matora muri seni, bakavuga ko ari amasezerano bari bagiranye n'ubwo rwego, hanyuma hakaba rero babona ko hariho ibintu bitakurikije. Ariko hariho ikintu gihambaye cyane rwose umusenyeri twagize ikiganiro Gervais Bashimiyusa yagarutse ko avuga cyane rwose ko inzira ya byose ari amatora mu Burundi, akaba ateye akamo rero abakristo bose bo mu Burundi kwitabira amatora, eka akaba kandi avuga ko inzira ya demokrasi ica mu matora. Akaba yavuze n'ikintu gihambaye cyane rwose ko haba ku mpande zose abaterana ubwoba ari igihe cyose bariko barabigira bobo bibaza ko bashikiriye insinzi, ariko insinzi ngo ni kuba ari nko kwihenda, ari bijya bita mu gifaransa illusion. Mushya nahe Odifax ndabitoreye icyimbiro cyanyu ku byashikirijwe n'abasenyeri.
Murakoze cyane. Jewe nkuko mu business rukira imbono karisma, kandi twame dushira ku mugaragaro yuko muri ibi byose turiko turakora byerekeye amatora, ikintu kiri imbere ni uko ubuzima bw'umuntu buba bubahaye katihabwa. Rero iyo ugeze mu gihe ubuzima bw'umuntu umenga nta kibanza bufise, uca utangura kwibaza tuti mbega ubukoko abarundi turimwo tubandanira dusasira indava, mbega bwubwo buriko butujyana hehe? Igome amatora ni kimwe turayemera, kandi nkagiwe nk'umuntu nsanzwe ndi umuvugabutumwa, nibaza ko iyo umaze kubona ko ibintu uko biriko biragenda biteguwe nabi, na cyane cyane ko harimo n'ibintu igipfungu cyinshi, nta muntu azimana ashobora kubibandaniriza, ko nibaza ko icyemezo abasenyeri bafashe mu mushengero Katolika ari ukwerekana neza yuko ibintu byose bigiye birakorerwa mu gipfungu n'ibikorerwa habona n'ejo n'ejo bundi atabantu bishigikije ijambo ry'Imana bashobora kubishigikira. Kuko nimwibagire ko Bibiliya igira iti, ababwira abakristo ati nimwe byo mucyo w'isi. Rero iyo bemeye kuba umucyo, no kuvuga yuko babemeye ko ibikorewe mu rufuri, ibikorewe atabona, ibiriko byerekana ko atantumbero nziza bifitiye igihugu batubibandanyamo. Kuvuga naho yuko bagiye babwiye abakristo baba ati murazitaba amatora, ni ukuri. Yaba amatora ateguwe neza, nta muntu n'umwe atoyitaba, mugabo nibaza yuko abarundi bariko baratahura ko mu gihe hari abarundi bagira ibihumbi amajana abiri bamaze kuva mu gihugu bahunga iterambuga yateguwe n'ubutegetsi bagahunga n'icuka kibi kiri mu gihugu abandi nabo bakicwa ugahaba n'abantu nkabatwebwe twitwa gutavuga rumwe na leta tubayeho mu bwoba abantu binyegeje ZFRUZ ejo bona aherutse kwicwa ucubona none ayo matora yoyo anaba ariko bayategura bariko bategura ngo amatora azoba yahe adushike kuki
ako kamo rero katewe n'abasengeri ku bwanyu n'abandi buvuga cyo kimwe nti mukemera
ko tutayemera
ako kamo katewe n'abasengeri nti mukemera rero
akasama abasenyeri bateye ko kuva mu nzego za seni n'ibiki nibaza ko ari keza mugabo kwereka kuvuga bati abakristo nibaze mu matora nibaza ko niba ari amatora zo bameze neza kubwira tute abantu barazoyajamwo mugabo niba amatora ari nkuko ari ateguwe na seni duvise uno munsi akaba ateguwe na nkuru nziza bashaka ko nkuru nziza bamubagira ati yatsinze amatora nibaza ko jewe kubwanje nubwi nta murundi n'umwe nabwira ngo nayajemo kuko kuzoba ari ububeshi hanyuma ikintu cyo kubeshya
Odifax bari ku butegetsi n'abari mu mugambwe ku butegetsi bavuga ko imigambwe itavuga rumwe na leta idashaka kuja mu matora kuko ataco atabanywanyi benshi ise yoshobora gutsinda amatora kandi ikabivuga ko no mu 2010 ata kibazo cha manda ya kabiri cyangwa gatatu yariho ariko imigambwe itari mikiri yavuye mu matora aho mwebwe muhavuga kwiki
aha birakomeye mbe nk'ubu ko ZFRUZ yarashwe ku mugaragaro akaraswa n'abajejwe gucungera ubuzima bw'abanyagihugu
itohozwa ntirahera mu shinganahe Odifax itohozwa ntirahera urabizi neza
ndabizi ko itohoza ritarahera mugabo uwabibonye neza yarabivuze uko byagenze ama amatohoza yo mu Burundi mugabo murayazi kuko kuva imyaka iheze abantu bicwa nyiranga amatohoza bamaze kumenya ni makeyi aho rero twe dufite turazi neza yuko nta amatohoza zigera bakuri ZFRUZ bavuge uko abamwishe abaribo hanyuma nibayagira naho bazaba bashaka gupfukapfuka ibyo bapfukapfuka
icyo kibazo turakigaruka ko ariko nashaka amaze n'umushinga na Aimé Pascal Ndubimana atubwire ukuntu yakiriye ejo jambo ry'abasenyeri cyane cyane ku ngingo yo kuva mu gikorwa cyo nama nkuru y'abasenyeri mu gikorwa cya seni cyo gutunganya amatora hamwe no mu gutera kamo abarundi bose ngo bita amatora ikaba bumvisha ko amatora ariyo nzira yonyine ya demokarasi.
Je bwa mbere ndi umuyobozi wa Ministère Africain de Compassion ishyirahamwe Rukirisu riri mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike ugerageje gusesangura ijambo ryatewe n'abasenyeri ba Ekleziya ya Katolika harimo ibintu ushobora kwibaza yuko harimo utubazo ugerageje ukagicarira hariho ibintu uvuze yuko uteye akamo abari muri uyu mugwi utegura amatora wari kurafashanya na seni ukavuga urazi ibanga ryabo bari nabo ntungene bari barizewe na seni nk'abapadiri nk'abantu basenga Imana bazi yuko bajejwe kunywanisha abantu bose bakubahiriza abantu bose bari barizigiwe nk'abantu by'ukuri Imana yatoranije kandi tuzi yuko icyo batotubwira azoba ari ikintu cyiza ariko uciye wungikanyamwo ukavuga yuko ngo ikorwa bariko barakora nibango bajanye urashobora kwibaza nubwo yashikiriza avuga ngo amatora adateguwe neza hariho ngo kondisiyo bari barahanye na wa mugwiseni hani mugasuru gatera kamo abakirisu bati murita abamatora turemera amatora ko ariyo nzira yo gushiraho ubutegetsi mugabo banje no gukura y'abantu banyu urashobora kwiyumvira turamenyereye abarundi turamenyereye abantu baravuga ikintu n'igihushane cyabo mugabo gusa twebwe twashimye ko bavuze batabakirisu bazokwita abamatora kuko ariyo nzira yo gushiraho abategeka ariko rero reka turindire kuko haracyari kare burya ijambo nk'iriyenye baba baragitondeye baba barariteguye kuko mu iminsi heze bari basabye bati turasabye leta niyongere ikiringo Mbere baravuga bati kugeza itariki ya 17 kuno kwezi batarongera ikiringo aba padiri bacu bari mu masepi no mu masesi ati tubakuramwo ni hate vyakanya
kubgawe kubgawe mushira na Aimé Pascal Aimé Pascal ikintu mwibaza cyo cyatumye nkuko mubivuze haba ingingo yo gutera kama barundi baje mu matora ikani ingingo yo kubasigukura umurwi wa intumwa zofashije mu gikorwa cyo gutunganya amatora ikintu mwibaza ko cyo bacatumye haba izo ngingo zibiri zisa ni zidahuye cyane gose n'iki
mu nyamakuru ibyo onyo urumva ko hari ibintu by'inkinamico ni nka kumwe bubuga uti niteguriye ubukwe niteguriye kuzorongora hanyuma gashuvuga uti ndemera kuzosaba umugeni ariko sinemera ko nzomurongora urumva haba harimo utubazo baremeye ko bazokwitaba amatora mugabo baremeye ko bakuramwa abantu babo uri kurasesangura iryo jambo urumva ko harimo ibintu biri filozofike bisaba yo kumuntu abanza akabikenguza akuko ibyo bije mu gihe bari barashyizeho iminsi yo kwiyamamaza ryari itegeko ryari ryarahagiye turibaza igituma iyi ngingo ifashwe kandi bari barashyizeho igihe bari barasaze ko boshyiraho ikindi kiringo ngo abatarose akanya ngo biyamamaze
ariko mushya naye Aimé Pascal abasaserdoti bashyize habona ko inzira yonyine ya demokarasi ari amatora kandi bakavuga ko abantu bose bagira imigumuko imyiyerekano canke aba batyoza gateka kabagira imyerekano bose baba ariko ari henda bibaza ko bafite insinzi kandi insinzi imu biganiro iryo jambo ntiyumva ko ritomoye
iryo jambo liratomoye cyane kandi tumaze iminsi tubona leta muri menibe irikira yaga n'abateguye iyi myiyerekano kakajagari kandi baratumenyesheje yuko ibiganiro ko ari byiza cyane mbere ejo umushikiranganji w'intwaro yo hagati yari yabwiye abarundi ati turashobora kuzobaha icyavuyemo ibiganiro turabona ko ari byiza rero turiyumvira igituma bace babikwakwanya mu kanya isase atakirava ngo no nibiganiro vya menibe na yantumwa ya oni aho onyine uhari utubazo ku barundi kubarimwa ya matora ntashobora no kwibaza
ego tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika isamiranye i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ko nashaka mbaze n'umushyantahe Aimé Pascal Nduwimana agira ico avuze ku cimvura cashikirijwe na wasenyeri bavuga ko mu gihe cyose abanyamigambwe canke abarundi muri rusange abantu bose batora batagiye gutora baca basanga batorewe n'abantu badashira imbere ivyumviro vyabo ivyo bibazo mu bivuga ko iki mushya ntahe Aimé Pascal
cyara hamwe niyo ntumbero leta yamifata kuko ndazi uko umugwise ni kuva no mu ntango barategekanya ibiganiro twarabihuriramwo n'uyu wonyarongoye imbono kandi nta ntambwe nimwe seni yatera idahujije abaserukira ibihugu byabo abadufasha mu processus y'amatora igahamagara abanyamasengero abanyamigambwe n'abari mu mashyirahamwe adaranira ibyicaro vya politiki ibyo rero twebwe turabishima kuko niyo ngendo seni yamikora niyo ngendo leta yamifata kuva imyaka yose uko twagiye turahura n'utubazo twarayaga bakayaga ikibazo kimwe avuze ati n'ibice 60% vya ekleziya katolika ivyo nivyo koko ntiyabeshe mugabo nukuraba abari muri mwaya matora harimo abakatolika harimo abanywanyi babo nabo barakwiye kwicara bakarabati mbega none ko twabateye akamo mugabo tukabona amatora ariko arategurwa tukabona harimo ndetse n'abakandida mu bayoboke bacu nabo bagasubiza agatima inyuma bakarabati burya natunzira twaba twarafashe yo bayari nziza no kuvuga yuko iyo uri kuravugana na Odifax nivyo yatubariye ko ari umunye politike kandi ko ari umu evangeliste ste avuga nk'umuntu arondera amajwi kandi ariko avuga ati bari barateze ndetse mwanumvise ko yacishijemo akajamba avuga ati amatora bari no gutera kamo n'abakirisi babatinti bayitabe uyo onye ugerageje kuraba yari umukandida azokwitoza kuba umukuru w'igihugu ariko igihe bari ko baratanga intonde zaho bazokwitoza muramubaza afisi komini imwe itarenga no kuvuga ko atanu muje inama wa komini afise no kuvuga ko atanu mushinga mateka azoronka rero kumva ko amatora ko atoba urumva ko atacho anayitezemwo azokuramwo
nico ni cha kibazo
kumva ko twotahura ko twomenya numuntu atabanyanya afise amatora ba canka taba wewe turazi kwatanya ngo azo yakuramwo iyumvira umuntu ariko arashaka kuzorongora igihugu akaba taparuvenye basi no kuronka intara nyima akaba afise komini imwe muravyumva namwe ganya kuba yuko hariho inkina mico hariho ibintu abantu twumva ko twotahura ko twotegera abadashaka amatora impamvu yabo urazi ngene biyandikishije uravye abanywanyi babo uravye n'ubushobozi bwabo ariko aravuga ivyo rero ni ngombwa ko tumutahura afise komini imwe
Odifax ayo makuru avuga ko atabanywanyi mufise amatora atabaye vyo bari byiza kuri mwebwe nkuko bikunda kuregwa ibirego bikunda gushikizwa n'abari kuri tegetsi ivyo nivyo muri mwebwe murafite abanywanyi
nababwira yuko amatora abaye vyo bari ibintu byiza cyane gose kuko nitwibagire yuko muzira ya demokrasi naho giye mu matora ushobora gutsinda cyangwa ugatsindwa niyo utsinzwe se kuvuga yuko ubuzima buba buhagaze ubuzima burabandanye ariko hariho icyo nokwita yakintu abantu birengagiza nokuri hano ndumva ibiriko biravugwa iyo amatora agenda gusigura kigurwa neza ntitwibagire mu 2010 yuko nabayagiyemwo hagurutse hakava impari nyinshi habaye ubusuma habaye mbere n'abantu bagakurikiraho bakicwa ikibi igihambaye muri ibi seni umugwi utegura amatora baragerageje sino vuga yuko batagerageje guhuza abantu birashubira rimwe na rimwe mugabo abantu barinze gusemerera ariko nuko guhuza abantu no kubwira yuko niba hari abantu biyandikishije 5,200 seni kanga gutanga liste z'abo bantu ngo tubashyire mu butungane kubera iki babikoze urazi abantu ba 5,200 biyandikije inshuro 6,68 ni ukuvuga amakomine nk'abiri mu matora umuntu yamaze kukwiba amakomine abiri aba yakwibye kandi uratsindwa ibyo ntibisanzwe ariko igihambaye ni iki igihambaye ni uko haba amatora atuma igihugu cyogorora aha nashaka namuvunira akagohe uyari karavuga ingene seni yabitunganije none ushaka kuvuga yuko amahanga yose yagize ati seni turabona yuko ibintu bitari kubigenda neza mu ngene bitunganije reka nifashe twari twemeye turayihagaritse ni ukuvuga ko abo bantu banga Burundi
ushyira nahe Odifaxe watanze akarorero k'amatora yo mu 2010 mukaba mutanze kandi akarorero k'amakungu amakungu mu 2010 yavuze ko amatora yari yagenze neza ariko nticabuje ko imigambwe iva mu matora ico ntikishobora kuba nk'icyitwazo nk'uko abatavuga rumwe na leta bakunda kubirega imigambwe itavuga rumwe na leta
kirashobora kuba ari icyitwazo mugabo reka dufate data wanjye ko bari bemeye ko amatora atunganijwe neza mu 2010 ubu nabo bakaba bagize bati turabona hari igipfungu cyinshi n'ifashanyo twari twemeye turayihagaritse ni ukuvuga rero yuko hariho byinshi bikeneye guhindurwa aho rero seni niyo ikubita agashi kana leta ya nkuru nziza bariko barafashanya babone yuko ibintu uko amatora yabo yatunganijwe atari amatora nyakuri mbega reka nguhe nk'urugero mbe amatora wowe uri kurakora muri kino gihugu Alexis Nduhije ntaba ari muyobora amatora nyabake amatora wowe uri kurakora Nyangoma ntaba ari muyobora nyabake amatora wowe uri kurakora muri kino gihugu ujeje umugambwe MRC Rurenza Ngimero ntaba ari mu tuzi ibintu ariko arakora byerekeye iterambere mu gihugu
yegome mu kiganiro Musenyeri Jeve bashimiye ubusado haye yavuze ko muri iki gihe abarundi bariko barasamazwa n'ukuntu kenshi na kenshi bicarira inkurikizi ikibazo aho kuja ku muzi w'ico kibazo mbega ibiriko biraba mu Burundi ubu ntashobora kuba ari ingaruka yo mu 2010 aho imigambwe ikomeye yari ifite abanywanyi itagiye mu matora
ibyo byose mu 2010 harabaye ikintu hajya gihambaye ikintu cyabaye gihambaye cya mbere ni iki nuko umwe mu bantu bahari bahagarariye Sendezi yari akomeye Manase yaravuye baravuga ati twebwe mu 2010 nguko ukuntu amatora yibwe byagenze ku nuko
Seni jeo narabandikiye ndababwira Seni kubera iki mutafatiye ku bintu Manase yavuze kandi mwari muzi yuko yari umuntu agira kabiri mu mugambo isende FDD mu matora y'ibihumbi 2010 ngo mubikorere ko mugire murondere mbega aba bintu avuga amatora yibwe byoba ari byo murabe ko hari cyabaye Seni ibashatse kubyumvira iki ubu rero abo bari ngaho mu 2010 n'ubu nibo bahari nibo bahari mu gutunganya amatora ikindi cyabaye mu 2010 amatora aheze jyewe mvuka muri Bujumbura CNDD FDD bagiye inyuma y'abantu bitona ba FNL haratwa abantu batari bake muri Bujumbura
ego bede ndabona mushyana he Emmy Pascal Nduimana yagarutse nashaka ko ndamubaza ikibazo gihe telefone itari kwirakora ikibazo kimubaza niba gutunganya amatora muri iki gihe hariho abashinga ntabe bita ko bafise abanywanyi batari bake bari hanze y'igihugu ayo matora ashobora kwemerwa na bose mushyana he Emmy Pascal mu gihe hari abanyapolitike bavuga ko nabo nyine bafise abanywanyi batari bake bari hanze badashobora kugira ibikogwa byo kwiyamamaza
we twebwe mwaya manama n'ukuri biriko birambabaza cyane tuko tuganira n'umuntu avuze kwira de ko ari umuvuga butumwa adashora no kuvuga ukuri kuko aya matora barateye akama abantu bose bari hanze ko bohunguka abo bantu ariko aravuga bose barapodeje amakandidature yabo muri Seni rero ikidutangaza nuko bamenyesha yuko imigambwe yabo ikoze n'amakoraniro ikabatanga nk'abakandida bakatwara n'ibibaranga muri Seni hanyuma ntihagire umuntu avuga ko yo kwitaba ano matora ibyo birantangaza cyane kandi ahegeje no kubesha cyane nk'umuntu avuga ko asenga Imana avuga ko Manase yuko ngo yatangaje ko amatora yibwe aribagiye impamvu z'iryo jambo ariko mbere yaravuze no ku maradiyo byaraciyemo uyu Manase avuga yuko amatora ngo yagenze neza avuga yuko igihe ngo batangura ngo y'imigambwe bahiganwa batanguye ngo kuvuga ko ngo umukuru ngo w'igihugu ngo yitojeje batomutwara ngo mu mpimbanike ko ibyo ngo byatumye ahubwo abantu ngo bamukunda Manase yavuze ijambo yuko ngo amatora yibwe ari ukagiraniye ibibazo no mu mugambwe wiwe nicyo gituma birakwiye ko tuza turasubira inyuma tukamenya ukuri apana yuko tuvuga ibintu byo kubesha ariko aravuga yuko ngo amatora ntashobora kuba sinduije atarimwo Gwasa atarimwo Nyangoma atarimwo banyakubahwa twebwe twarabirabiye hafi cyane barabateye akamo bati nimuhunguke turagomba amatora kwajamwo abantu bose rero ibyo bintu ariko aravuga ni ibintu gusa byo kudendekeranya aronke insiguro ariko avuga ngo amatora ngo ya Demiri Disi yaribwe aribagiye yuko nurongoye ishyirahamwe ONI yasitse ngaha anye akavuga ati amatora yatunganijwe neza imigwi idaharanira ibyicaro bya politiki iremeza ko amatora ko yagenze neza amaradi aravuga ko amatora ko yari meza cyane n'abakatolika imigwi yabo baravuga ko amatora ko yari meza cyane no gushika n'ubu baravuze bati duhe ibyemezo bitwemeza ko amatora yibwe icyo cyemezo n'ubu ntacyo turaronka nagomba nsabe Odifax nk'umuntu asenga Imana n'ukuri arondera ubutegetsi abanje no kwiyumvira kw'Imana imwumva irumva ibyo avuga irumva ukuri kwiwe twebwe turifuza ko gwasaja mwaya matora none nawe ko ari no kwatahunze icyamubujije kwaja mwaya matora coba ari iki ipete iri ngaha hariho ikibiri kiri ngaha uyu ntibantunganya ari ngaha uyu domisiyani ari ngaha jaminani ari ngaha
ariko baravuga ko kuja kwiyamamaza ari ingorabahizi mushyana he Emmy Pascal bavuga ko kuja kwiyamamaza atamutekano wabo wo buhari ico kibazo cyo mu kivuga kwiki
ndi nyene leta yarashikirije itangazo ivuga ko igomba gucungera umutekano bihagije y'abazokwiyamamaza kandi umutekano ibice birenga 99% nta nkoho ziri nta ntambara iri mu na
amatara nta mabombe nta bariko baratotezwa umutekano urakwiye nico urumva kinatubabaza mu gihe baza baravuga ibintu badafitiye ivyemezo kandi twagomba tubabwire banyakubahwa ibi biriko biraba muri karite za hanyu Bujumbura nimuze muri ibanda no kudrinda intara mwumve ibi bimeze gute hari umutekano nta mutekano hari none ko FNL ya Yuyu Jacques ariko ariyamamaza none nawe ko ataricwa ipro nako bataricwa kopa kwitaricwa CNDD FDD kwitaricwa barafisi zindi mpamvu zo gutinya amatora twebwe twaragiye turaraba ibintu byabo bari biteze yuko habazanwa rufata kibanza kuko barabiteguye kera batuganire kandi amatora ntabe muri buku ntunge gatoya yuko hariho umwe bari kumwe yanandikiye na oningo narungika inteko ngo mudamakungu na matora ashoboka hagisigaye imyaka ibiri hariho ico bariko barategura ibyo sivyo rero nukuvuga ko byabataye kuwa amazi ibyo baziga sivyo barose baravuga bati ntaco tuhanoba ibyo nibino tuvuga ngo urupfu n'imfane birajana ukavuga tuti amahigwa ariho nibaze baniyamamaze natwe tubafase tubwire leta tuti umutekano wabo ucungegwe neza nkamwe nihagira ikiba tuzofadikanya nabo.